Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandagunya kubashikiriza ibiganiro byaryo kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 kuri mikro muri pananje Fideni Yongabukaze mu biganiro byacu.
Twebwe nka leta y'u Rwanda aho duhagaze nuko kiri ari igikorwa gikomeye, uwifuza kugitike yuko kiriza yazazika musaba imbabazi ndumva ari ibintu bidafite ishingiro.
Ubona umushikiranganje ajejwe imigenderanire u Rwanda n'amahanga Louise Mushikiwabo avuga ku ntambwe yatewe hagati y'u Rwanda na Vatikano inyuma y'ibiganiro President Paul Kagame w'u Rwanda yagiranye na Papa Francisco byari mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uyu munsi wa kabiri Kigali mu Rwanda. Abajejwe itohoza mu Burusiya bavuga ko Akbazon Zalilov murantunga yavukiye mu gihugu cha Kyrgyzstan ariwe mwihevye yagize igitero cha bombe cihaye inkumbi ku munsi wa mbere ku kibanza cha metro mu gisagara cha St Petersburg. Abatavuganwe na leta ya Siria batangaje no musiko wa kabiri ko leta y'igihugu cha Siria canke indege z'ingwano z'u Burusiya zagize igitero gikoresheje imyuka y'ubumara mu gisagara cha Kahan Shekun. Ibibazo vya politike biherutse kwibonekeza muri Afrika y'Epfo byagize inkurikizi. Abategetsi mu bumanuko bwa Somalia bariko barondera abakozi batanu bishyira hamwe icyerejwe amagara y'abantu ku isi OMS banyurujwe n'abikekwa akora abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Aya makuru n'ayandi makuru twateguriye turabashikiza ku buryo bunonosoye mu biganiro byacu byo kuri iyi saha ku maradiyo yanyu. Hire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Abajejwe itohoza mu gihugu cy'u Burusiya bavuga ko Akbazon Dalilov yavukiye mu gihugu cya Kyrgyzstan ariwe mwihevye mwiyahuzi yagize igitero cya bombe cihaye inkumbi ku munsi wa mbere mu kibanza cya metro mu gisagara cya St Petersburg. Icyo gitero cyabaye mu gihe Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yari yagendeye icyo gisagara yavukiyemo. Abagize urwego rujejwe itohoza gu Burusiya batangaza ko batoye ibisigarira by'umuntu bemera ko yishe abantu 14 akomeretsa abandi 50. Mu gitondo cy'uno munsi ku wa gatanu cy'uno munsi ku wa biri murantunga, abategetsi bajejwe iperereza mu gihugu cya Kyrgyzstan bamenyesheje kubikekwa mu gitero cya bombe cejo kuwa mbere yitwa Akbazon Jalilov yavukiye muri ico gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na gatanu namwe yitiriye ico gitero cyo ku munsi wa mbere. Abategetsi b'u Burusiya bafashe izindi ngingo zerekeye umutekano mu bibanza bya metro. Abategetsi bo mu gisagara cya St Petersburg batangaje iminsi itatu ikigandaro inyuma y'igitero cyo ku munsi wa gatatu. Ibiro vya presidence ya Amerika bimenyesha ko Perezida Donald Trump yahamagaye Perezida Putin inyuma y'igitero cyo mu gisagara cya St Petersburg kugira ifatanye mu mubabaro n'imiryango y'abasinzikajwe n'ico gitero. Abatavuga rumwe na leta y'igihugu cya Siria batangaje no musiko wa kabiri ko leta y'igihugu cya Siria canke indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burusiya zagize igitero gikoresheje imyuka y'ubumara mu gisagara cya Kahan Shekun kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu buraruko bw'igihugu. Icyo gitero cyahitanye abantu 51 abandi barenga 200 barakomereka bamwe muri bo bikomeye cyane. Abatavuga rumwe na leta ya Siria bavuga ko icyo gitero cihaye inkumbi kurusha ibindi bitero mu ngwano imaze imyaka 6 muri Siria. Igihugu cy'u Burusiya cyahakanye kivuye inyuma ko ataruhara na rumwe cyagize muri icyo gitero. Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi ruzo kwihweza ibyerekeye icyo gitero ejo kuwa gatatu mu gitondo. Abatavuga rumwe na leta ya Siria bashize amasanamu y'ubwo bwicanyi ku kibanza ngurukana bumenyi inyuma y'igitero c'indege z'ingwano mu gisagara cha Khan Shekun. Ababa muri ico gisagara bavuga ko vyitezwe ko igitigiri c'abapfuye ciyongera. Abantu babuze impemu barayorwa canke bararaba iminota mike inyuma yuko ico gitero kibereye mu gisagara cha Khan Shekun ishirahamwe riharanira gateka ka muntu muri Syria rifise icicaro i Londres mu Bwongereza, Syrian Observatory for Human Rights, ritangaza ko abana 11 bari mu bapfuye. Radio Ijwi d'Amerika mabandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Ibibazo vya politike biherutse kwibonekeza mu gihugu cya Afrika y'Epfo vyagize inkurikizi zikomeye. Ikigo giha amanota ibihugu kubijanye n'ubutunzi S&P Global camenyesheje kwihindurwa rya leta ridashigikiwe na bose n'ihimirizwa rya perezida ryuko yotanga imihoho riteragiyongera vyatumye icizere c'ico gihugu kuvyerekeye kuvyifatamwe neza mu bijanye n'ubutunzi kimanuka ku rugero ruri hasi cyane. Ikigo S&P Global nticariye umunwa mu gutangaza iyo ngingo. Cagirije igihugu ca Afrika y'Epfo ko catakaje ico cizere kubera ingingo za politike zidahuriweko na bose zafashwe na Perezida Jacob Zuma, icizere c'abanyagihugu muri we gitera kigabanuka bikomeye. Ikigo S&P Global catangaje ku muhingamo w'ejo kuwa mbere ko ingingo zafashwe na Perezida Zuma zigeramiye bikomeye iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Uno munsi kuwa kabiri, umushikiranganji mushasha ajejwe ikigega Maluzi Jigaba yamaze umunsi ugira wa gatanu mu mabanga yiwe mashasha, ariko agerageza guhumuriza igihugu ko mu kiringo c'ubuyobozi bw'imigambi ya Afrika y'Epfo izobandanya uko yari itunganijwe. Avuga ko ubutunzi bubandanya gukomera mu kuvuga ko ibidandazwa igihugu gishorera hanze bibandanya kwiyongera, kandi ko inzego zijejwe iby'amafaranga mu gihugu zibandanya kubonwa neza. Maluzi Jigaba avuga ko ingingo yafashwe ku munsi wa mbere n'ikigo S&P Global ibabaje. Yamenyesheje ko yamara iki atari gihe cyo gucika intege. Yatangaje ko bafise uburyo bwinshi bwo gutuma ubutunzi bw'igihugu butera imbere ku nyungu ya bose. Abategetsi mu bumanuko bwa Somalia bariko barondera abakozi batanu b'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS banyurujwe n'abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Abo bakozi bavugwa ko bari mu mazu yabo ku munsi w'Imana igihe abantu bitwaje ibigwanisho binjira muri aya mazu babafata ku nguvu babajana n'imodoka mu gice kiri kure cyane. Abo bantu batanu bose abasomali bari mu gikorwa c'ishirahamwe OMS cyo gucandaga indwara y'ubukangwe. Ndacyo ishirahamwe OMS riravuga ku inyuruzwa ry'abo bakozi baryo batanu. Imbere y'uko banyuruzwa, hari abantu bari bagabishije kubica mu kuvuga ko umugwi Al-Shabab udashimye ibyo bariko bakora. Umugwi Al-Shabab warazibiye imigambi yo gucandaga indwara y'ubukangwe mu bice ugenzura. Uwo mugwi warakwiragije kandi urukurukuru rw'uko incandago zikoreshwa mu gukingira indwara y'ubukangwe zirimwo umugera wa sida canke zitera ubugumba. Ibyo byatumye bamwe mu bavyeyi banka gucandagisha abana babo. Radio Ijwi d'Amerika ibandanya gusamiranira kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi d'Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Uno mwanya wa makuru yo mu karere tuyahera mu Rwanda, aho leta y'u Rwanda isanga umubano wayo na Vatikano warateye intambwe inyuma y'urugendo Perezida Paul Kagame yagize i Roma mu Butaliyani mu kwezi gushize. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu Louise Mushikiwabo yagarutse kuri urwo rugendo mu kiganiro n'abamenyeshamakuru uyu munsi. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa niwe yakurikiranye icyo kiganiro.
Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nibwo umukuru w'u Rwanda Paul Kagame aherutse i Vatikani mu biganiro n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco. Ni ibiganiro byibanze ku mibanire ya leta zombi. Nyuma y'ibyo biganiro hatangiye gucicikana amakuru mu bitangazamakuru bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga ko Kiliziya Gatolika yasabiye imbabazi abayoboke n'abakozi bayo baketsweho uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Gusa ni ingingo itavugwaho rumwe n'abantu batandukanye cyane ku mbuga nkoranyambaga. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kuri uyu wa kabiri, mu minota hafi 15 kuri iyi ngingo, Madame Louise Mushikiwabo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma, yavuze ko leta y'u Rwanda yishimiye uburyo ibyo biganiro byagenze.
Nibwo bwa mbere kuva Jenoside yaba, Kiliziya yemera yuko Kiliziya yakoze amakosa. Aho rero akaba ari intambwe ikomeye Kiliziya yateye kuva ku byaha byakozwe n'abakristu n'abapadiri n'abantu bari bakwiye kuba mu by'ukuri ari abantu bayobora abantu mu buryo bw'idini, ariko Kiliziya nk'umuryango ukomeye w'abakristo yemera yuko yakoze amakosa. So ibisigaye rero ubona ko atari imbabazi cyangwa se wumva atarasabwa imbabazi zihagije, twebwe nka Leta y'u Rwanda twumva atari byo, kuko gusaba imbabazi bikorwa mu magambo menshi atandukanye. Ushobora gusaba imbabazi nta n'icyo uvuze, ushobora gukora ikintu kigaragaza ko usabye imbabazi.
Ministre Mushikiwabo yakomeje ashimangira ko Leta y'u Rwanda yemera ko yasabwe imbabazi na Kiliziya Gatolika, bityo ko babibona ukundi n'abari uburenganzira bwabo.
Nta ubuza abantu kuvuga ibyo batekereza, ariko twebwe nka Leta y'u Rwanda aho duhagaze nuko kiriya ari igikorwa gikomeye. Uwifuza ku giti cye yuko Kiliziya yazaza ikamusaba imbabazi, ndumva ari ibintu bidafite ishingiro, kuko Kiliziya ihagarariwe na Leta, Leta ya Vatikani ifite umuyobozi wayo uyoboye Kiliziya ku isi Gatolika, ariwe Papa, kuri iki gihe ni Papa Francis. Aravugana n'u Rwanda nk'igihugu nka Leta, byaba bidafite ishingiro kwibaza yuko Kiliziya cyangwa se Papa Francis azaza mu rugo rwa buri munyarwanda wiciwe akaza kumusaba imbabazi.
Mu itangazo ryasohowe na Leta ya Vatikani, ijwi rya Amerika ikesha Radio Vatikano, umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco yasabye imbabazi Imana kubw'ibyaha by'abayoboke n'abakozi ba Kiliziya muri Jenoside yo mu Rwanda. Papa Francisco yavuze ko ku giti cye ndetse no kuri Kiliziya muri rusange bababajwe na Jenoside yakorewe Abatutsi. Yasobanuye kandi ko yifatanije nabo yagizeho ingaruka ndetse n'abakomeje kuzahazwa n'ingaruka za Jenoside. Mu kwezi kwa 11/2016 inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda yasabye imbabazi mu izina ry'abayoboke ba Kiliziya bagize uruhare muri Jenoside. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru kandi ministre w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yagarutse ku mibano y'ibihugu byo mu karere. Nta byinshi yavuze ku mibano y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutotsekara mu 2015 magingo y'ibihugu byombi bikireba na yingwe. Yavuze ko inzira zageragejwe ngo babone kubwumvikane zose cyo zirageraho. Ku bibazo by'urusobe bishingiye ku masambu bikunze kumvikana hirya no hino mu gihugu, ubutegetsi bukabikemura butsikamira uburenganzira bwa muntu, itangazamakuru ryabajije ministre Mushikiwabo ribifatiye gukegeranya umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uherutse gushyira habona. Uyu muryango ufite icyicaro muri Amerika watunze agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda ko buhonyora uburenganzira bwa muntu, bucecekesha rubanda bibazo by'amasamba aho kubikemura uko bikwiye. Human Rights Watch ifatira ku ngero za Nyamyumba na za Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda, aho bamwe bashyizwe mu buroko kubera ibibazo by'amasambu. Nubwo yavuze ko nta makuru ahagije afite kuri ibi bibazo, uyu mutegetsi ntiyabuze kwikoma Human Rights Watch ko nta kuri kwayahamagarira rubanda kuyima amatwi.
Ibyo Human Rights Watch ivuga ku Rwanda, kandi Human Rights Watch azi imyaka nyinshi nyizi, ntarajya no muri iyi mirimo nari nyizi kwikora, niba harabaye ibibazo by'amasambu mu Rwanda, icyo nzi kandi nizera kuko Leta yanjye ndayizi ndanayizera, nuko ibibazo by'abaturage bihabwa umwanya uhagije. Ntabwo ibibazo byose bishobora gukemurwa mu gihugu. Ikindi nongeyeho ni ukuvuga ko uwifuza kumenya neza ibibera muri iki gihugu, namugira inama yo kudasoma raporo za Human Rights Watch.
Ibyi bibazo ubutegetsi bwite ibinyoma byambaye ubusa bya Human Rights Watch mu mpera z'umwaka ushize, ijwi rya Amerika yarabikurikiranye. Umuryango wa Munyegomba n'uwasebarabenga bafitanye ibibazo by'ubutaka bihera mu 1959 Nyamyumba. Tugere Rubavu mu mpera za 2016, Bwana Oscar Hakundimana ugaruka mu cyegeranyo cya Human Rights Watch, twasanze inzego z'umutekano zamutaye muri yombi kubera ibyo bibazo. Abavandimwe bene abandi bari muri ubwo butaka bari badatekanye.
Munyegomba Polineri twaraburanye aratsindwa. Atsinzwe asubirishamo n'ingingo nshya, nabwo aratsindwa. Ariko kubera ko bafite niba bafite bene wabo bakomeye, barimo kugenda bazana abasirikari, bakazana abapolisi bakaduteroriza. Ubu ngubu nta muturage n'umwe ufite umutima munda. Arimo kubona n'umusirikari akaba yanakwiruka kuko avuga ati ni hahandi nanjye ninge baje gutwara.
Kugeza ubu nta wahunze ngarenga igihugu, ariko nta uri mu bintu bye, nta muntu uryamye ngasinzire ko aziki saha n'isaha adafashwe ku manywa yafatwa na ninjoro. Hakoreshejwe imbaraga zirenze izakagombye gukoreshwa kuri iki kibazo.
Impapuro zigaragaza ko abaturage bari muri ubwo butaka bandikiye inzego zirimo intara y'uburengerazuba, yanga urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda Transparency International Rwanda, ndetse n'ibiro by'umukuru w'igihugu basaba gukurirwaho icyo bita akarengane. Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Mu Rwanda kandi abanyarwanda bagera kuri 50 bakurikiranwa ku byaha by'iterabwoba basubiye kwitaba Sentare Nkuru y'i Kigali. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi yakurikiranye urwo rubanza rwahurumbije abanyagihugu n'abamenyesha makuru benshi.
Mugihe cya saa yine za mu gitondo icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye abaregwa bagera kuri 50 ababunganira barenga 10 abashinjacyaha 2 n'abacamanza 3 n'umwanditsi wabo wa 4 mu cyumba cy'urukiko buri muburanya abafite byibuze abantu barenga 2 baje gukurikirana urubanza rwe ntibyorohera abanyamakuru babashaka gukurikirana urubanza bandika kuko kubona naho bahagarara biba bigoranye mu iburanisha ryo kuri wa 2 ikibazo cy'abaregwa bagaragaza ko bakiri bato nicyo gisa n'icyafashe umwanya wose urubanza rwa maze mu baregwa 50 bakurikiranyweho ibyaha birimo iby'iterabwoba abagera ku 10 bari bagaragarije urukiko rukuru ko bari munsi y'imyaka 18 bityo bakaba basaba kuburanishwa n'inkiko zihariye iki kibazo cyatinzweho ubushinjacyaha bwagaragarije urukiko ko bifashishije ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga irangamuntu cyagaragaje ko mu bantu bagera ku 10 bavugaga ko badakwije imyaka 18 abantu bane bonyine ari ibyangombwa byabo bigaragaza ko bari munsi y'imyaka 18 bityo urukiko akaba ari rwo rugomba kuzasuzuma ko bikwiye ko bazaburanishwa n'inkiko ziburanisha abantu umwe mu bunganira abaregwa yasabye urukiko ko rutazagendera gusa ku byatanzwe nabo mu mushinga w'irangamuntu ko nabo hari ubwo icyo kigo cyakibeshya kigatanga igihe abantu bavukiye binyuranye n'ukuri uyu munyamategeko asaba urukiko ko rwazanifashisha impapuro zo kwa muganga zihabwa ababyeyi igihe babyaye ko zamara imakazi igihe nyacyo umuntu aba yaravukiye uyu mwunganizi yavuze ko kwita ku gihe umuntu yavukiye ari ngombwa kuko mu gihe umwana uri munsi y'imyaka 18 iyo aburanishijwe hamwe n'abantu bakuru hari uburenganzira bw'atakaza nko mu gihe hafashwe ibihano ubundi umwana ahabwa 1/2 cy'igihano gihabwa umuntu mukuru wakoze ibyaha bisa n'iby'umwana ikindi cyazamuye impaka mu rukiko kuri uyu wa 2 ni icyifuzo cy'ubushinjacyaha cyasabaga ko urubanza rwabera mu muhezo ngo kuko uru rubanza rufite nk'isano n'umutekano w'igihugu iki cyifuzo ariko cyatewe utwatsi n'abaregwa bose bavuze ko ibyaha bakurikiranyweho bikomeye bityo ko bigomba kuburanirwa ahabona bikaba byabisomo ku bandi ikindi abaregwa ngo basanga bagomba kuburanira mu ruhame kugira ngo imiryango yabo yumve ibi byaha bamwe bavuga ko byahimbwe iki kibazo cy'iterabwoba cyatangiye kuvugwa mu Rwanda mu myaka 2 ishize dore ko ari bwo bwa mbere cyari cyumvikanye mu gihugu rugikubita umwe mu bayobozi b'idini ya Islam yiciwe mu mujyi wa Kigali igipolisi kivuga ko yashakaga gutoroka uyu yaregwaga gushakisha abarwanyi bo kohereza mu mutwe urwanira Muhammad idini ya Kiisilamu bidateye kabiri abandi batatu biciwe mu mujyi wa Rusizi nabo bivugwa ko bari mu mugambi wo kwiyunga n'imitwe y'iterabwoba ikorera mu mahanga uru rubanza ruregwamo abantu bakurikiranywe iterabwoba rumaze gusubikwa ku nshuro ya 2 nyuma y'uko mu kwezi kwa mbere rwari rwatangiye havugwa ko rugiye kuburanishwa mu mizi ntibyoroshye kumenya igihe nyacyo uru rubanza ruzatangira kuburanishwa mu mizi gusa umucamanza yavuze ko tariki ya 13 z'uku kwezi kwa 4 azatangaza umwanzuro ku nzitizi zagiye zitangwa n'ababuranyi Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru tubibutse kumubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 bityo bitatu no kuri Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
Iri ni Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Wakumvijwe rya Amerika kuri FM 104 n'ibice 3 na 88 n'ibice 3 mu Rwanda no ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Ijwi rya Amerika riguha makuru y'imvaho n'ibiganiro bikozwe mu buryo bwuzuye kandi butabogamye. Kumvijwe rya Amerika no kwirinda ibihuha. Ijwi rya Amerika ni radio ya buri wese. Ijwi rya Amerika riguhuza n'abatuye isi yose. Bwira inshuti yawe yumve Ijwi rya Amerika. Amakuru, ibiganiro, ikinamico, siporo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru kuri radio yanyu.
Kuri uyu wa kabiri niho harangira inama y'abashikiranganje bajejwe akarere ka Afrika buseruko yari imaze iminsi ibiri ibera i Arusha muri Tanzania. Ibibazo byerekeye umutekano muke mu Burundi hamwe n'impunzi zibandanya guhungira muri Tanzania babishyize ku rutonde rw'inama y'abakuru b'ibihugu izoba mu mpera z'uku kwezi kwa kane kugira abariyo ibifatira ingingo. Pierre Claver Niyonkuru yaduteguriye ari Arusha.
Ibibazo by'ubutunzi, imibano, umutekano, hamwe n'iterambere mu karere ka Afrika y'ubuseruko nivyo byaganiriwe n'inama y'abashikiranganji mu minsi ibiri bari bamaze. Yari rongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire muri Tanzania ari na wajeje ubijanye n'uwo mujyango mu gihugu ciwe. Ambassadeur Augustine Mahiga yabwije ujya Amerika ko n'ikibazo c'u Burundi kitasigaye inyuma, ariko ko ingingo ya nyuma izofatwa n'abakuru b'ibihugu.
Swala la Burundi ni mjadala ambao utazungumzwa kwenye kikao cha wakuu ambao watakuwa.
Ati kibazo cha Burundi twabonye ko cyo bikibazo gikomeye cyo kwigwa neza n'abakuru b'ihugu byacu mu nama yabo mu mpera z'uku kwezi. Atatagihindutse tubibaza ko izoba itariki 28 z'uku kwezi kwa kane. Ati kuva kera n'ikibazo kirabigwa hagufi n'uwahoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa asanzwe ari umufasha w'umuhuza. Ati Rwanda yico hari n'ikindi kibazo c'impunzi z'abarundi zibandanya guhungira iwacu muri Tanzania. Ati twabonye ko ibyo bibazo byose hame naho umugambi w'amahoro ugeze mu Burundi n'ingingo zofatwa twabihebeye abakuru b'ibihugu. Mkapa na perezida Museveni w'Uganda nibazo bishikiriza mu Idonido. Kandi ntitwibagire ko hari n'ibindi bijanye n'ivyo, kuko intambara za politike zijana n'ivyagateka kazina muntu cyane cyane impunzi, kandi tubwirizwa kugurwa n'amaso tukabona ko bihunga abanyamutekano mu karere kose.
Watu wanavotoka kutoka inji nyingine mpaka nyingine.
Ikindi kibazo cavuzwe n'icerekeye mu bano hamwe n'urudandazwa hagati y'Burundi n'u Rwanda. Abo bashikiranganje bavuga ko gisubiza inyuma iterambere ry'umujyango, kubona atabidandazwa bigihana hanwa hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umushikiranganje Leontine Nzeyimana ajeje injira y'u Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko, wewe wabona ko ari bisanzwe?
Abantu baravuga ko hari ngorane mugabo nta gihugu na kimwe kirandika kivuga ko hari ngorane. Inka kaciyemo kubera muri bino bihe murazi ibyo ibihe byabaye uko urusuba rwakubise mu karere kose. Donc ibihugu byinshi byarafashe ingingo yuko ibifungwa bidasohoka kugira ngo babanze bakwize abanyagihugu imbere yuko isohora. Security alimentaire ya bene gihugu byo nibisanzwe. Si ndavyita yuko ari arama desije akabije canke kini kubera ibi bihe turimo hariho nibintu bitava mu Tanzania bija handi kubera ibi bihe turimo.
Uburundi nico gihugu kitaratanga na 10 mu ntererano yaco muri uyu mwaka w'amafaranga umujyango wa Afrika y'ubuseruko ukoresha. Umushikiranganje Leontine Nzeyimana aratanga insiguro akanemeza ko ico gihugu kigiye kuyatanga vuba. Ni mu gihe asigaye amezi abiri gusa kugira ngo ikiringo gihere.
Igihugu kimwe gusa nicyo cyashoboye gutanga ijana ku ijana ni igihugu cya Kenya. Ibindi bihugu byose birafite amarere mugabo twabwiye ngaho twiyemeje yuko tugiye kubikura mu nzira. Ku Burundi rero kubera murazi tutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere, nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo bo bari muri trimestre ya nyuma, turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gutya nyene nka kibazo je sindavyita guherana ni kubera iyo décalage y'imyaka y'amafaranga ihari bo bagira abaheze twe turacyatanguye gukoresha amafaranga twahawe muri uno mwaka je sinovyita yuko ari birara ni kurusha abandi ahubwo ni décalage y'imyaka y'amafaranga turize ko bizova mu vuba kubera turafise ishaka tubibaza yuko bizova mu vuba.
Muri iyo nama umushikiranganje w'imigenderanire wa Tanzania yasozereye amabanga yiwe yo kuba umukuru w'inama shikiranganje ya karere ka Afrika y'ubuseruko. Kuva ubu ubwo butegetsi bwagiye mu minwe y'igihugu c'Ubuganda. Pierre Clavin Nkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni kwisa isa 12 ngice za mu gitondo kuri radijwe rya America 104.3 FM.
Nimuze dukumira makimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radijwe rya America Washington DC mondanya kudukurikiranira kuri radio inshuti ya bose. Kuri FM 88.3 no kujwi rya America kuri FM 104.3 I Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 mukanya turasozera amakuru twari tubafitiye kuri isa
muri isanga Murisanga ni ikiganiro kijwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya America aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Bireko turangiza amakuru twatwafite ku isaha tubibutse incamake makuru twabashikirije abajejwe itohoza mu Burusiya bavuga ko Abarzon Jalilov yavukiye mu gihugu ca Kirgizistan ariwe mwiyahuzi yagize igitero ca bombe cihaye ingombi ku munsi wa mbere mu kibanza ca metro mu gisagara ca St Petersburg ico gitero cabaye mu gihe prezida w'Uburusiya Vladimir Putin yari yagendeye ico gisagara yavukiyemo abagize ugwego rujejwe itohoza rw'Uburusiya tangaza ko batoye ibisigarira vy'umuntu bemera ko yishe abantu 14 akomeretsa abandi 50 tondo cyo numunsi ku wa kabiri abategetsi bajeje iperereza muri Kirgizistan bamenyesheje kwikekwa mu gitero cya bombe cejo ku wa mbere yitwa Abarzon Jalilov iko yavukiye muri ico gihugu mu mwaka w'1995 tonge tubabwira ko aba batavuga rumwe na leta ya Syria tangaje numunsi ku wa kabiri ko leta y'igihugu cya Syria canke indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burusiya tagize igitero gikoresheje imyuka y'ubumara mu gisagara cya Kahan Shekun kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi mu buraruko bw'igihugu ico gitero cyahitanye abantu 58 abandi barenga 200 barakomereka bamwe muri bo bikomeye cyane abatavuga rumwe na leta ya Syria bavuga ko ico gitero cihaye ingombi kurusha ibindi mu ngwano imaze imyaka 6 muri Syria igihugu cy'u Burusiya cyakanye kivuye inyuma ko ataruhara na rumwe cyagize muri ico gitero Ibibazo vya politike biherutse kwibonekeza muri Afrika y'Epfo vyagize inkurikizi. Ikigo gihamanuta ibihugu kubijanye n'ubutunzi S&P Global cyamenyesheje kwihindurwa rya politike ya leta idashigikiwe na bose hamwe no guhimiriza perezida ko yotanga imihoho bitera byiyongera byatumye icizere cy'ico gihugu kuvyerekeye kuvifatamwo neza mu bijanye n'ubutunzi kimanuka ku rugero ruri hasi cyane. Abategetsi mu bumanuko bwa Somalia bariko barondera abakozi batanu b'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS banyurujwe n'abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabab. Abo bakozi bavuga ko bari mu mazu yabo ku munsi w'Imana igihe abantu bitwaje ibigwanisho binjira mu mazu yabo babafata ku nguvu babajana n'imodoka mu gice kiri kure cyane. Abantu batanu bose abasomali bari mu gikorwa c'ishyirahamwe OMS cyo gucandaga indwara y'ubukangwe n'ishyirahamwe OMS riravuga ku inyuruzwa ry'abo bakozi baryo batanu. Nshuti zijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri isaha aha rero niho bigarukiye. Mwari kumwe kuri mikro na Fide Niyonga washize hamwe ibiganiro ni Innocent Kimenyi ku izina ry'abagenzi banje bose tubifurije kugira ibihe byiza.